yeah. Ooh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah.
It take a music.
Baby, if you could, it could be half a year. Be my gachiro, nanje nibura. Baby, if you could, it could be half a year. Be niba chisa, nanje waliwe. Kivanza, tuba, turingo. Kibari chakachiro. Tiba, di kingi, we na maraika. Maraika, murenze. Habaharuru, zitiro. Kubas, kwenu, rukundo. Ahatama sinumwe yose tukanda. Oh yeah,
oh yeah.
Kowe meya kuzambera kabanda. Zitwaza mu busaza bwanje. Zosazane nawe imani yezagire. Kowe meya kuzambera kabanda. Zitwaza mu busaza bwanje. Zosazane nawe imani yezagire. Oh yeah. Simba kuri senda bimenya. Oh dad, dad, dad. Dufise love connection. Oh dad, oh dad. Dufise love connection.
Babe, you have to know I love you.
If I never be away from you, where? And I never feel okay without you,
where?
Nibya shika nga kubura, che wenzi ya hura. Kukuna chonzo bancheira, zo baneira. Nibya shika nga kubura, babe. Chewenzi ya gura, kukona chonzo bancheira. Nzo baneira, ya kuzambera kabanda. Zitwaza mu busaza bwanje. Zosazane nawe imani yezagire. Kowe meye kuzambera kabanda. Zitwaza mu busaza bwanje. Zosazane nawe imani yezagire. Oh yeah. Umutima wawe, usimba kuri senda bimenya. Oh dad, 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 dad. Dufise love connection. Oh dad, oh dad. Dufise love connection. Umutima wawe.
Oh yeah, yeah.
Simba kuri senda bimenya. Oh dad, oh dad, oh dad. Dufise love connection. Oh dad, oh dad. Dufise love connection.
Brayton B on the beat.
Dufise love connection.